Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigikwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kwigenekezo bya 14 cyo ku kwezi k'umunani. Amashyirahamwe arenga 10 adahanira igicaro vya politike yashize ahabona aho ahagaze ku bijanye n'itangazo ryasohoye n'abanywanyi urunani senare de rutavuga rumwe na leta Burundi, ryagaragaza ko urwo runani witeguriye gutahuka mu Burundi kugira ngo ruzoje matora atekanijwe mu mwaka wa 2020. Ayo mashyirahamwe yavuga ko yatangajwe no kumva urunani senare de ruvuga ko rugiye gutahuka kandi leta Burundi ndiyaransi kwicana n'abatavuga rumwe nayo. Ku byerekeye amatora, ayo mashyirahamwe avuga ko hari ibintu bigikenewe gukorwa imbere y'uko amatora yizigiwe na bose ashobora gutunganywa. Yadumye ku rutoki zimwe mu ngorane avuga ko zigihanze Burundi zirimo kuwagurwa ry'abantu, itotezwa rikorerwa umugambwe CNL utavuga rumwe na leta, ubwicanyi hamwe n'inyuruzwa ry'abantu. Mu gihe tangazo ayo mashyirahamwe arangiza terakamu leta y'u Burundi, abanyapolitiki hamakungu, ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'umwe bwa Afrika hamwe n'impunzi. Mu kiganiro cy'umunsi turi kumwe na Armel Niyongere, umukuru w'ishyirahamwe ry'abakristu wa Kata rigwanya icyozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Mwiriwe neza Armel Niyongere.
Amahoro Frederic.
Murakame ngaho.
Na mahoro.
Ego mi turi kumwe kandi na Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Olukona F, ishyirahamwe ryishinze kugwanya intwaro ya kamwana wa mama. Mwiriwe neza Gerard Hakizimana.
Turamukije, turamahoro, turashima, mwakoze kudutumira.
Ego tuzoba turi kumwe kandi na Maître Isidore Rufikiri, umukuru w'umuhari Morena Mouvement pour la démocratie et le redressement national, mu tukotra murondera kuri telefone ariko mukanya nibaza ko tumubona. Ka rero imbere yo gutangura tubanze twumvirize imvo zatumye urunani senare de rufata ingingo yo kutahuka mu Burundi no kuja mu matora. Ni mu kiganiro twagiranye no mutegetsi wo muri urwo runani ajejwe ivyerekeye politike demokrasi hamwe n'izindi nzego n'imigendanire n'izindi nzego. Mamesa Mansuyeko,
mu gice ca mbere hari huko abarundi twokumva yuko amatora ni rendezvous demokratike, dushobora kubwira umurundi, dushobora kubwira umunyagihugu ngo uhamagariwe gutora, utorera akazoza kawe ngo nuce wigumira muhira aho wo buri kuramuhenda cyane rwose. Ahubwo ubu aba cyane cyane ukwaro bitegure bave hasi muri aya matora aza, bazogende batore mugabo wese atore igihuriranye n'ico yipfuza. Niba hari abipfuza ko ibintu bibandanya gucyangiza iryane zibandanya, okay, bito n'uburenganzira bwabo. Mugaje ndizeye yuko hariho amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi bagira bati ibintu turarushe ibihinduke. Erega aba bantu bose babugaraniwe mu makambi y'impunzi bari n'imiryango baje bapfamo bari n'ibyabo biri kubirononekara, abo bose twishyire mutwe yuko barakeneye kuruhuka. Ubwo rwaruka ariko rurapfira nabi mu mashitingi ya nuzi ya HFR, rubakeneye kuja gusubira kuruhuka. Ivyo navyo bishoboka gute imbere yuko amatora abangira ngo bizogura ariko mbwa harimo ari hamwe amatora abaye neza bakabona bati ibintu birahindutse hamba batowe bashasha bakagira ati ngo okay ingorane zarabaye reka turabe nyene twigira hamwe ngene ibintu byosubira hamwe bose bazaba babibona.
Amele ni yongere ni mvuga rumwe nuru nani senaride kubyerekeye kujamura imatora aka murumvise imvu zisunzwe nuru nani senaride mwebwe muzi vuga kwiki
twebwe nk'amashira hamwe adakiraniriza icyo bya politique tuva kwandika rwandiko rwandiko gwerekana neza aho duhagaze kubyerekeye amatora no kubyerekeye ingene abanyepolitiki bamwe bahurikiye muri Sinarede batandaje yuko bagiye kugenda mu matora y'umwaka 2020 twebwe kubera hari abaguma babitubaza yaba abanyagihugu bahunze yaba abandi bose twashimye gufata mutumenyesha abarundi n'amakungu aho duhagaze rero duhagaze yuko hataragera kujya mu matora adatunganijwe neza amatora aho leta y'u Burundi yatse ibiganiro kugira abatavuga rumwe na leta bavugane kubyerekeye ayo matora no kubyerekeye ibyerekeye umutekano w'abanyagihugu kuko twabonye yuko ubu hari abanyagihugu babandanye bicwa abandi bahagarikwa adakurikije amategeko bikaboneka neza yuko ayo matora ata muntu yiyizera yuko azo amatora atunganijwe neza.
Imvo umushyantahe mamese basubiye ko yatanze umushyantahe yamera niyongereye yuko kutaja mu matora usanga bigira ingaruka mbi kurusha umuntu abwiye abanyagihugu ngo yaje gutora abarikora abashuka aho ico cimvuye mu kivuga kwiki
ico twara gicinja ni no mugabo twarabonye yuko guherekeza amatora atunganijwe nabi nk'aya matora ari mu Burundi ni kudi gushigikira abariko barica barundi abariko baratuma barundi bangara yuko ari kubaherekeza rwo twebwe twana yuko abantu baherekeza leta iriko irasasira indava abicanyi kuko ndakurikirana bariko barica abantu none ayo matora mubona uwogendayo uwo mugwi utegura amatora ubwa mbere rerekana neza ari uko ari umugwi washyizweho n'umugambi CNDD atawundi muntu arimwo none ayo matora mwumva azotumweho neza gute ayo matora abatavuga rumwe na leta nk'umugambwe semeru agatogwata wemerewe gukora ku mugaragaro ariko ingoro z'umugambi zirigwa ziraturigwa abantu birigwa baricwa abandi birigwa barahagarikwa ayo matora azotunganywa neza gute abajeje umutekano ugwaruka n'iterabwoba bw'imbonerakure birigwa rwica abantu abategetsi babarorera atamuntu umwe akurikirana none mubona yuko ayo matora azotunganywa neza gute twe twanze guherekeza ayo matora dutunganijwe neza tuvuga duti nibacyure abanyagihugu ngo batahe mu matora y'2020 kuko n'abatashe ari abishwe barasubira barahunga.
Reka tubaze umushyantahe Gerard Hakizimana icyo yiyumvira kuri izo mvu zatanzwe n'unani Senarede ku byerekeye ayo matora mu 2020.
Murakoze cyane Rwamure na Diamanda yamenyeshe mushyamutoyoye n'ishyirahamwe nk'uko babivuze Rwanda n'akamoramama mu Burundi ishyirahamwe riri mu ntara zose z'igihugu mu makomine yose n'imitumba rihurikiyemo abantu bashobora kura ibibazo by'abatakazi na muntu imene byifashe kuvuga ko abarigize n'abantu bize bazi gusoma no kwandika kandi bagiriwe inyigisho muri bimwe bijyanye no gukurikira agatakazi na muntu intwari ibereye n'ibindi ku bijyanye n'ibyo Sinarede ivuga twebwe hambere mu ishyirahamwe turongoye turemeza ko mu Burundi haherereye abantu n'umutekano bihari kandi abarundi babanye mu mahoro bikaboneka ko rero atakindi kintu na kimwe gishoboka atari amatora abenegihugu niyo bategereza kwitorera indongozi zibarongora umuntu wese rero ukibaza ko ari nyuma y'igihugu ata matora ashoboka nibaza ko abafite izindi nyungu ariko arakurikirana canke abari nyuma y'ibindi bintu tutazi mugabo amatora niyo nzira yonyine ishoboka mu itsinda kadobera atakazi na muntu niyubahizwa rya demokarasi nta yindi nzira n'imishoboka atari amatora ku bijyanye niyo Sinarede twibuke icyo twaba tuvuga mu ishyirahamwe turongoye ubwa mbere tuvuga ko ikintu cyose kitemewe n'amategeko y'igihugu kitaba kibaho Sinarede yose mvuga ko yemewe ni ishyirahamwe rihari ryashingiwe hanze n'abarundi bamwe havuye mu gihugu afite amakosa abagirizwa ibyo n'ibisanzwe ni nk'ayo mashyirahamwe nyine ubona ariko arandikiye avuga ko kumbure atemera ko ngo amatora yoshoboka avuga ko ngo abantu banyuzwa abwira ibintu byinshi bitari byo murazi ko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ariko usanga ugenzuwe amashyirahamwe yigenga habaye guhagarika amashyirahamwe yarenze umurongo agaca kubiri n'ibyo yiyemeje bimaze kugaragara ko ayo mashyirahamwe yari afise yari kuharanira ibyiciro bya politiki mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku bijyanye n'urwandiko rwabo murumva ko ata kindi kintu na kimwe wo kwandika cyiza ikiretse ko icyo bifuza ari uko igihugu kibaho atanzego rero twebwe nishya muturongoye ubwa mbere umuntu wese yifuza gutahuka
ibyo nibirego mushikirije ihambaye cyane rwose mushikana
he babana mu mahoro ari nazo tumaze tumaze gutuma umuntu wese yifuza gutahuka ni byiza ko atahuka akabana na bagenzi we bakubakira igihugu hamwe
ubwo
kandi tukavuga duti bitabuza k'ubutungane bukora nk'uko twari tubisaba misha mutongoye ko minsi yose atamu n'umuyobozi n'amategeko
murashikirije mushyana he Gerard Hakizimana murashikirije ikirego gikomeye ko ayo mashyirahamwe washaka igihugu kitagira inzego reka tumuha akanya umushyana he Almer Niyongere agira ica avuze kuri ibyo birego mushikirije
kuri ibyo ashikirije murumva yuko nibyo nishyirahamwe ririko rirakorera leta ririko riravugira leta nkuko musanze mu bihigara y'amashyirahamwe ku bihugu mu bihugu byose usanga badaharanira agati y'akazi ugasanga kenshi bashaka gukorana na leta gutera amashugwe leta kuko nta wuba atazi yuko mu Burundi hari abariko baricwa irahaherereye hari umutekano mugabo hariyo intara zimwe zimwe hariyo ahantu hamwe hamwe abantu birirwa baranyuruzwa abantu birirwa baricwa abantu birirwa barangazwa bagahunga igihugu kubera umutekano muke ibyo rero niyo batabibona wewe agira amahirwe mugabo nibaza yuko ku byerekeye umutekano amatora agoye gutegura mu gihugu kirimo ubwicanyi nka burya abantu birirwa baraturirwa nk'abari mu mugambwe SNL ukabona ingene birirwa barahagarikwa wewe ingira ntabyabona no muri SNL yuko birirwa baricwa birirwa barahagarikwa birirwa baraturirwa amaperemanansi yabo ibyo rero bikerekana yuko ari kutihanganirana mu bya politiki ibyo rero biratuma kenshi amatora atunganywa neza kuko bamwe usanga bashamiranye abandi bafite ubwoba abandi usanga bariko barahungabanya gatoya akazi na muntu turi tukavuga duti ntitwavuze duti tushigikiye abatumarede bashaka gutaha ushaka gutaha ni uburenganzira bwiwe mugabo tuvuga duti ntibashuhure abanyagihugu ngo batahe hama basange barahagaritse cyangwa barishwe tukavuga duti reka tubanze turi tubabwire abanyagihugu barindire hama ushaka gutaha atahe n'uburenganzira bwiwe nta n'umwe aryoherwa no kuba hanze y'igihugu natu yaba atari umutekano muke ntituba tugumye inyuma y'igihugu ariko turazi neza yuko bizohera hama Burundi bugasubira gutwarwa n'abakunda Burundi abayobozi bagatahuka
reka Gerard Hakizimana agire icyo yishyuye
biramanze ngico shikirije kubyo ariko aravuga ubwa mbere uwo mushinga nawe Armere arazi ibyo bakoze mu 2015 arazi amanama atari make yabera muri vire namubwira n'amazi bayagiriramo barazi ibyo bigisha ugwaruka none ndamubwire ko ishira mu gishinzwe rwanyu kibena kamona amaba mu Burundi ndemenyeshe abandi n'amakungu ko ari ishyirahamwe rikorera mu gihugu cy'u Burundi genda inzego zihari ariko atari ishyirahamwe rivugira leta ari ishyirahamwe rivuga ibintu uko biri mu kubwira dukire ni uko duhindura ingendo tukavuga uko ibintu bimeze nibyo kuba ariko avuga ibyo navuze amanama atari make yakora bakoze arongwe n'uwo nyine navuze gutuma ugwaruka rujya mu bwicanyi kurundika mu bwicanyi amanama bagira muri kati ya gatatu mu Ngagara barayazi abo nyine niyo nibaza ko aho twose guhendana nibaza ko ishyirahamwe ryacu koko yandi agati akazi na muntu kandi rimenya iriko birabera mu gihugu kuvuga ko ngo ari abantu biga baturirwa ibihimba nibaza ko iyo ni imvugo neza rugero nibyo nta iyo twumvise abantu bavuga gutyo tuzi ibyo baciyemo cyangwa tuzi ibyo bakoze twebwe ishyirahamwe turongoye tuvuga duti ni byiza ko iyo umuntu ariko aragirizwa cyangwa iyo umuntu hari icyo yakoze yama yiregura mu bitari byo ku bijyanye n'abo bantu banyu b'umugambwe SNL tuba tuvuga duti ubwa mbere nuko amana umutekano bari kandi abantu babanye mu mahoro nuko ingo z'imigambwe zirirwa zirugurugwa nibyo birashika ugasaza ko umuntu ariho ingo umugambwe kana akagize ikibazo ibyo naze nyaza ko abagiye intwaro mu gipolisi bacakora amatohoza bakihutira guhana wakoze ikosa
mukanya
mushanahe atabwisa nzure mu bya politike buhari mu gihe aba bakoze ibyo byaha bahanwa kandi babikoze ku kapikabo
mukanya turamuha ijambo mushanahe yamere neongagire icavuze ku byo mushikirije ariko reka tubanze duhi ijambo Ndikumana turi kumwe ku murongo wa telefone mwiriwe neza Ndikumana
mwiriwe cyane mwiriwe ngaho ku bya Amerika
mwiriwe muri hehe
ahubwo uyo mutumire jewe nko ku ruhande rwanje nahinda murindiranye igishika cyane kuko ubu twetse inyuma y'igihugu kandi abonabo n'abanyepolitiki bari basanzwe bari mu muhari wa Senarede ariko yacyitonderwa ku ruhande rwacu ubushize mu ndwi iheze mwari mwatumiye perezida Sylvestre Ntibantunganya muramutumira muje kumutumira rero twarabuze umuntu w'umusamarede akeneye yifuza guhuka byihuta inacyo gituma uyu munsi bimpaye akajyo kugomba kubaza uyu akeneye gutahuka mu Burundi natwe uko turi nyuma y'igihugu
duga ku ijambo kibazo ni kiya
turiko turakurikirana neza turabona yuko igihugu cy'u Burundi mu bintu twahunze ije twahunze nta kimwe kiraza mu ngiro ahubwo byashyizwe byongerekana ibyadukingira byarakuweho hariho ibwirizwa shingiro ryarahinduwe mu gihugu cy'u Burundi hanyuma mu 2015 kandi abanyepolitiki benshi harimo n'abo ba Senarede uwo mugwi ugomba gutahuka bose barataha nubwo inyuma y'igihugu hataryoshye kandi batigeze boroherwa ariko natwe uko turi abanyagihugu bato bato inyuma y'igihugu imyaka dusanzwe twaye ngaha natwe twaragerageje gutahuka ubwa mbere tubaje mu gihugu cy'u Burundi aba bamwe baricu
alo Ndikumana ndumva umurongo wa Ndikumana usa n'ucitse ariko ibyiyumviro bihambaye yamaze kubishikiriza nta munywanyi urunalise na leze turi kumwe ngaha ariko twashikirije ivyimbo vyabo kwijwi ry'uwaduhaye ikiganiro bamese bansubiye ko ariko reka duhe ijambo mushyantahe Hakizimana Gerard Agiri cavuze kuri aya mazina amakenga y'ugutahuka kwa Burundi
nagira manzi mu murize undi ku mana ndamubwire ko mu gihugu cy'u Burundi ibivugwa atari byo igihugu cy'u Burundi uno munsi kiratekanye abantu birwa mu mirimo itandukanye ibateza imbere imigambi yoneka ko yose iri kutivikana yiteguriye amatora ku buryo niyavuga ko ibintu byumutse biyaboneka ko afise uruhande we arimo kwaca ibyayiga mugabe byagaragara nuko intozi zitarimwe izindi zicatanga na zibanda bazitahuka mbere mu mashyamwe tuwongoye ishyamba gishinze kwa vision kabona mama mu Burundi tukaba tugize iminsi dutera kamo haba mu binyamakuru haba matangazo dusaba ko n'umuntu zo mu Rwanda zotahuka kuko n'abarundi bene wacu n'abarundi bahunze kwera ibihuha n'abarundi bahembwa ko bagiye kujyanwa muri Amerika n'abarundi bemererwa ko bagiye kugaruka mu Burundi ubwo ngo kigiye kwamo intambara ngo kitoce ubundi butegetsi byumvikana ko n'abarundi bahunze atazi ibyo bari kubarahunga kuko bahunga batekeye bahunga baciye ku kibuga cy'indege nta muntu yagiye yiruka koko ngo ari kwarahunga amahoro n'umutekano mu gihugu birari ntacyo ubuzima dutahuka ku by'ibwirizwa shingiro nibaza ko n'abarundi bo nyine bitoreye ibwirizwa shingiro iyo abantu bari hanze abantu ibihumbi n'inyanya kibuza ko abarundi ubuzima bw'abarundi bubandaza bubaho abarundi barabonye ko ibwirizwa shingiro bikwiye guhindurwa biraca mu matora ayo matora twebwe amashyamba yigenga n'ishyamba ndongo ririmo twarayakurikiranye n'amatora twavuga ko yabaye mu ituze n'amatora bigisha oya bigishije oya n'amatora bigisha yego bigishije yego
ego me maze
uruhande rumwe ruratsinda byumvikana ko
reka duhe ijambo kandi
nayo mbaye ndi bigwa shingiro aho naza ko atawusubira ko yego
ego me reka
kandi namwe mu muzaho mugira nti si byiza ko tubanira tuvuga ibintu nka byo igihugu cyifashe mu gihe igihugu cy'u Burundi
cy'amahoro n'umutekano reka tumuhe ijambo Almeda niyongere nawe nyene agire icavuze ku cyumviro cyandi kumana hamwe n'ivyo mushikirije Almeda duga ku ijambo
numvise ashikirije
Ndikumana Ndikumana yunyashikirije yavuze yuko mubyo yahunze atana kimwe biraje mu ngiro natwe niko tubibona kuko uravye inyifato guhungabanira akazi nta muntu mu Burundi nawo bigeha yuko umutekano ari umuke naho ariyo abariko naho Gerard Hakizimana avuga yuko umutekano ari mwinshi abantu bajyamo bagasinzira atabwicanyi akanigira n'umuvugizi w'ubutungane ati abo bakurikira abantu n'ubutungane ariko je ndibaza yuko umuntu agira araba ubwicanyi buriko buraba muri iki gihe tuko turekereza ayo matora y'2020 hari ubwicanyi buteye ubwoba mu ijoro ryakeye niyaba adakurikirana amakuru twebwe naho turi hanze y'igihugu turagira amatohoza kandi turi hanze y'igihugu kuko dufite ababidufashamwo bavuga ukuri batagira umunwa ariko tutagaragaza kubakingira kubera umutekano muke uburabyo abantu birigo baricwa mu ijoro rya Erike murazi yuko mu ntara ya Muyinga hari abanywanyi b'umugambwe Senere baraye bahagaritswe barakubitwa bavuye kugura ingoro y'umugambwe y'Imuyinga igiteranyi ingoro y'umugambwe y'igiteranyi bagaca babasaba kugira n'amaguru kuva igiteranyi gushika Imuyinga kuva igiteranyi gushika igitega hama bagahagarikwa bagakubitwa hariyo n'umwe araye atemaguye mu mutwe ibyo byose birerekana umutekano muke ubona yuko uri mu Burundi muri iki gihe tegereje amatora
yuko
abibona wewe Gerard nuko ubona yuko umutekano uguye kugira amatora atunganywe neza ariko bituma tube tuvuga duti abo bantu baza yuko botaha mu matora y'2020 bagende bagapye barabe neza yuko badashobora gusanga bariko barasizikarizwa ubuzima
tubibutse nshuti mwese ko niko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Alan muriwe neza Alan muratwumva
mwiriwe
muri he gara
ndakumva
muri hehe
ndakumva cyane
yego muri he
duga muri Uganda
tuga ku ijambo kibazo cy'imvuro
kamaze nshimire metere amaze ku ibyo karabwira Gerard Hakizimana nawe ndamuramutse nawe numva ari karabura wagira ngo umuvugizi w'iyo leta ariko ikintu kimwe arimo ariko aravuga nta mutekano uhari ugarantisa abantu ku buryo amatora yoba neza aratanze ingero nyinshi z'ibiko biraba ingingo hariho n'indirimbo zazindukiye mu kigwati ikarushi niba afite yumva akurikirana yo kumviriza indirimbo barenze mu kigwati ikarushi ngo waripinge ngo biri mu kigwati twarabibwiye biranga ngo ubonaho ngo tubije tuzokora tuzoba ntakibindi muri santri ikarushi baca kuri parike mbere ya provinsi bagenda babiri ibintu ibyo byose n'ibintu mu burorero bwinshi bugaragaza ko amahoro cyangwa se umwuka mwiza wa politiki w'amatora udashoboka aho hantu Karmere aribuka neza ari umutumirwa kuri iyo radiyo yanyu tariki 3/8/2016 niwe yabajije umuntu bari kubaravugana icyo gihe yari yaserukiye leta aramubaza ati amaze kumuha bira y'ukuntu iby'agakaze mu muntu kameze yavuga ati abantu 2000 barafunzwe abantu 35 bakoreye ihohoterwa 338 bagize bya bimwe by'indengeramutungane execution extrajudiciaire ariko arabaza ati icyo leta yakoze cyangwa ikizokora kugira ngo abo bantu bahanwe ati ingingo zafatiwe abategetsi bavugiye mu ruhame amajambo abivugwa nka perezida wa sena ati nireya nahamagawe basi ngo abazwe n'umushyikiriza amazi
ihute bugushyize icyumviro cyangwa ikibazo
n'ibindi rero umunyamakuru ibyo amerika aravuga n'ukuri uwo Hakizimana ashobora kuba uwo ari wafite amahoro navuga ko ari wenyine ayafise ariko ntabwo ko abantu bose batunganye
yego reka tume ijambo ari cyo yishyura mushyirahe Gerard Hakizimana
kansongore
ego soze ani ngoga
ego hari muri America yigisha ya politike yitwa Jean Sharp niwe yavuze ko ati les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser les élections qui pourraient les échapper de retourner kandi dictateurs numwe cyo kwishira mu Kirundi ashobora gutegura amatora mukura ku butegetsi kuko abazi yuko ni amara kubuzwa ko inayizo mukubita amagaranga ku bibi aba yarakoze abana benshi bibi no bari mbere y'ubutungane nta numwe rero aza gutegura amatora mu dictateur
ego reka tumwe ijambo umushana he Jacques Imana agico yishuye
ni haragira ariko amatora yabanze bazana icuka sa politique hanyuma amatora niyaba twese dushaka gutaha tukayitaba tukitoza
reka mushana ya Kizimana yagicho yishuye duga ku jambo mushana ya Kizimana mukanye gato
ariko ndavuga ibijyanye na are ibyo ko ravuga birumvikana ko bari mu ruhande rumwe n'ubu Armel mbere bashobora kuba basize bapanganye mu 2015 cyari bakoranye mugabo mu matoza dufite mushana yishinze kwa ncena kamona mama arimo mashira mu gihe na kuko nuko no munsi kujya nayo yabiye amwe n'umutekano bihari abantu babanye mu mahoro kuvuga nk'ibi byavuzwe na Armel ko nk'umuyinga hari abantu ngo baragiriwe nabi ibibaza ko ugize amatohoza usanga atakuko kwa leta kurimo usanga atakuko kwabarongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu barimo no ku ntara niyo kavuga kuba yabikoze nuko abantu bavuga ugati ko kiyo mugabo tutovugira muri rusangi twovugira muri rusangi ibyo n'amahoro birari ahubwo no terakamu n'ubu abe yakoyobwira abagenzi bari mu Buganda batahuke baze kuba kigihugu cy'amata n'ubuki bitore indongozi kuko niba kuko naho bugumiyo amatora azoba kandi niyaba igihugu kizorongorwa kandi bazohira gutaka uko nta muntu azoguma n'inyuma ari mu Rundi abafite ibyo bagirizwa murumva ko ni kujya mu butungane kuvuga ko navuze nk'ubugira leta oya jundi ndongo ishyirahamwe ndongoye ndigenga ntitwavuga na leta ndi mu iki kiganiro nacyitabye nk'uko sinzi ishyirahamwe gishinzwe kwandikira kabona nawe atanu n'umwe twanze kuvugana rero byumvikana ko ibi ndiko navuga nibyo byubaka ku bindi by'ibinyoma bari bazi nabikure mu mutwe ategere iyi niko ndavuga amenye ko amahoro umutekano bihari nibaze barasoma amarezo sosiyo cyane cyangwa kure amaraporo yabo ku marezo sosiyo ahubwo nyabuna bumve ibyo amashyirahamwe mu gihugu avuga bumve ko igihugu kimeze
yegomeye
n'abari mu gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na John niriwe neza
mwaramutse
muri hega John
cyende muri Cedar Rapids ayo
mu ntara aho ni muri Leta Zunze Amerika
yego
twibutsa kandi kazina
ndayizeye
yego duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
banze mu ndamukiza abatumirwe bose
barakumva
yego hanyuma jewe nagomba shikirize kiri ku mutima wanje kandi nagomba mbanze no gutangiza yuko ndumunyagihugu asanzwe muto ariko urabizi ko demokrasi mu Burundi hari nico gituma abanyagihugu bato batotuvise kushikiriza ibyiyumviro nukuserura kukiri ku mitima y'ico tubona kitariko kiragenda neza
yego
nagomba mvuge cyane mpagaze kuri ico kibazo cyo mushinga naye Armeni yongere nagomba ndamwumvishe yuko ubu aho abanyagihugu bato nka twege turi mu gihugu hagati mu Burundi mu mpera zose z'u Burundi ko zigize intara 18 z'u Burundi yuko atamunyagihugu n'umwe akiratwa ishinga n'ukumviriza abo baprotike bari mu bihugu byo hanze ubu ibyo barimo bari busy bariko barironderera ubuzima bwabo mu gihugu ubu amatora bariko barayitegurira neza ijana ku ijana nk'uko byamye hanyuma nawe ari hiyo mu gihugu birumvikana yuko ibyo arimo ari ukuguma akokeza ibintu bitameze neza mu mpunzi zibereye mu gihugu bashaka gutaha ariko urumva yuko intamba aribo babo nyene baguma bababuza no kugira yuko atani ndwe zibiri ziheze mvuye mu gihugu cy'u Burundi naratembereye intara nyinshi zibaho nk'akaronka ashaka kwivira Bujumbura saa sita z'ijoro agenda igitega ntashe ariko ntagire n'umwe antangira mu ibarabara tugahura n'abapolisi ku ibariyeri bakandamutsa tukaramukanya tukibandaniriza byumvikana yuko umutekano ari wose mu gihugu hanyuma no mubwira yuko hariho abo numvise bari mu Bugande b'impunzi je no bahanura ati nibareke kumbiriza wa politiki wali hanze ataru uko naho je nca mvuga ati ni abo
usosangari
bandi bahunze mu 2015 akagenda bavyonze akarere nubagipanye bagipanye ko bako gutaha
leka tuguhe akanya
baramaze
kugira igihugu yego me murakoze John ndayize yereka amere mu gice muvuze kugishikijwe na ndayize John
nishikirizwe na ndayize John ndashimye cyumviro cyiwe na gaze kuko ntamubugiye gutaha sinzi ngira ko yumvise ibyo twe twavuze mu igete twarumvise nawe twabugiye gutaha ariko gusa ducira gace abanyagihugu bashaka gutaha mu mutekano muke aho amaradiyo yigenga mpuzamakungu yugawe kugira abantu bicwe atawikaravuga aho abantu birirwa baricwa abandi basahuga ibyabo ikanatsinda n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'irinyamitwe yarabyivugiye mu kiganiro ya Security Gitega yaravuze yuko abo bashaka gutaha bazotaha mbwata politiki bazoba bagize bazoba bishikanye bazoshikira kiriya urinzi hamwe ku mivugo za bamwe mu barongoye umugambi uri ku butegetsi n'umunyabanga mukuru Evariste Ndayishimiye yaravuze ati abo bana b'ibyangazi ibyo byose birerekana neza yuko atari abantu bariko barategura bakira abahunze kugira baje mu matora ikindi nacyo nubwira abo Jean Ndayizeye ukumbira ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ashaka kwerekana neza yuko umutekano uriho twebwe twayivuze nk'abasanzwe bagira amatohoza ku Burundi dusanzwe dufite abaduha amakuru ingene biriko biragenda ibyo byose rero nibaza yuko niyumva umutekano wiyukwiye ntawe ugiye gutarataha kuko nta n'umwe yabugiye gutaha nibaza yuko atubize neza ibyo turi kusabwa turavuga ariko turabuza abantu gutaha cyangwa tubuza abasanzwe bibabeye ko bwo umutekano muke mugo ufite umutekano nka Gerare arashobora kumva yuko mu Burundi hari umutekano kuko ashobora kuba atabona neza aho bamwe bamwe ariko barahohoterwa
yego me leka tugaruke kandi ku kamo urunanise na rede rwateye Leta y'u Burundi eka n'abarundi bari hanze
jewe cyane cyane abarongoye Burundi ubu tuze turirinda aya majambo yo gushikuza hari habo numvise bavuga ngo nibishushungwe no batande iyo umuntu ahunze aba ahungishije amagara yiwe tureke kuza turashikuza umwe wese yumvire yumve yuko ijambo avuze biba ijambo ryubaka ijambo avuze biba ijambo bitegura kazoza ku Burundi k'Abarundi k'ibibondo by'i Burundi cyo kimwe n'abari hanze abo bibaza yuko bobandanya baza barerekana yuko bafise ingufu berekana yuko ari bihangange barigenda imera n'imperuka abarundi bazobwizwa kwicara bagira akanywa babo bari cyane kare bagira ati ibibondo biriko birishwa nabi ibibondo biriko birononeka ubuzima n'ibibondo byacu n'ibibondo by'u Burundi leka ahubwo turabe ingene tureka kubyo turaryana tubafashe kugira kazoza kuko ejo nibo bazoshobora kubaka u Burundi kandi nibo bazoshobora kuteza imbere iki gihugu cononekaye twebwe natwe turiko turakura twebwe dukuze abantu barenze imyaka 50 izi ntijyane zihari ntituze turibaza ngo nta ruhare tubishisemo twese hariho uruhare turufisemo nini buri yaratunaniye kuvuga yaratunaniye guhanura hanyu ibintu birayangana tubona ubu rero twikubita agashi turabe ingene umwe wese avuze ijambo avuga ijambo ryubaka avuga ijambo rihumuriza avuga ijambo ryugurura amaboko kugira ngo abarundi n'u Burundi basubire kukwana mu nda basubire gusangira kazoza nk'uko byamye na kera na ridi
Moshe na Gerare Hakizimana umunota umwe icyo muvuga ku kamo katwe Moshe na he na mesa basubiyeko
twebwe ambere akamo dutera cyane cyo tubivuga ko nuko dushima ko natwebwe haba amajambo yubaka hari mu buzu bubaka hanyuma kuba ari nyuma y'igihugu bakareka kuguma bavuga ibitari byo ku gihugu bakamenya ko igihugu kizokubakwa n'abarundi, abarundi nabo igihugu ko baracubaka n'abipfuza ko baraza kucubaka. Ibyo ni byiza cyane, mwishano turongoye turabishima. Ariko kandi twavuze ko n'uwaravuze ko bafite uruhara ku bantu bari hanze kubyabaye mu 2015 baragize uruhara rukomeye mu nkunga y'ubutekazi na muntu, baragize uruhara rukomeye mu gutegura gutembagaza ubutegetsi mbere babishyika ko ku itake 13 z'ukwezi kwa gatanu. Imana irakinga, barabizi twazi na bintu bitari bike. Navuze ntitangura ati uwo barumene hari amakontra bagiye basinyanira n'amashami mpuzamakungu, hari uburyo bagiye baronka ahantu bavuga nk'ishami ryitwa World Shield nyamba nibuka neza aho basinyanye konta n'uwitwa Pacific. Ubarumene ntiyari kure y'ibyo bintu rero nibaza ko mu byo guhungisha abana biga kwetezi bariba urwanko mu bana bakiri bato, batuma abantu kujya mu barabara babaha ibiyayura mutwe. Mu matoza twakoze twasanze bayakoresheje uburyo butari buke mu kugura ibirwanisho byakoze ibijumba by'amagenerade yatewe mu mukiri watekwa ugatekwa n'ibiyobyabwenge mu cyayi bamwe mu gitondo, tutabuze abantu batari bake bishwe bagahambwa imbere y'imiryango y'abagira imigumuko, babuze aho babata, abandi bakanyibuka bakabata mu barabara. Ibyo mu matoza twe turakwanaza ko kuba cyane tuzosohora icyegeranyo cyacu cyerekana amabi yabo bita amashyirahamwe bakoze mu 2015.
Ego mereka reka tumuha akanya, ndabona akanya kihuta cyane rwose. Mushana Hakizimana,
duhamagara umuntu wese kubaka igihugu kwirinda kugomba gusenyura intego ziba zatowe, kuko iyo umuntu
atoye
ihitana ubuzima bw'abantu murumva ko atari byiza, amashami tutabishima.
Ego reka tumuhe ijambo umushana he
amashami bozo kwitaba ubutungane ku byo bagirizwa, kugira basanze hari ibyo bagirizwa bahanwe basanze batagirizwa naho nayo mu gihugu.
Reka tumuhe ijambo umushana he almeri nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na umushyana hema mese bansubiye ko acagira nico yishuye ku byo mushikirije mu kanya gato cyane gose. Ahmed Niyonge,
ku byashikirije na mamese, urumva mamese ari karavuga ari karasaba yuko bobakira batobakira nabi kuko bahunze igihugu. Ibyo ni ibintu byumvikana kuko usaba arasaba nyinurugo akamusaba ko yumakira neza, ibyo ni byiza. Ariko twebwe nkuko nayobwiye aho twatangura ibiganiro, twebwe twarerekanye neza ingene abanyagihugu batokwita gutaha kubera imyifato iriho y'umutekano muke mu gihugu. Hama nk'ibyashikirije bije gushyikirizwa na Gerard Hakizimana yajyanye mu kiganiro turimo ko tuko tuvugira ikiganiro kijyanye n'amatora y'2020 wareka kuvuga iby'imitahe, kavuga abantu bakurikirana n'ubutungane. Nibaza yuko ndiye abari umuvugizi wa sentare na yuzwa canke umushikiriza amahanza kivugenzi wa Repubulika ariho yomenya yuko abari kubakurikirana n'ubutungane, ubutungane buriho buzobakurikirana kuko twebwe twamutungane, twebwe twanka yuko ubutungane butigenga bishobora guca urubanza nabi, hama tugatinya n'uko ubutungane buriko buzasira indava bicanye abariko barica nihagarika abariko baricwa misi yose yohava igira nabi n'ahandi kuturemera ubutungane. Ibyo rero ariko aravuga, nitwavuga ku byerekeye amabi ariko arakorerwa Abarundi, turafite icyo tubivuga ko turafite aho bahamba abantu mu mafos komine, icyo tubivuga ko naturi hanze y'igihugu turazobashi aho bavaga bahamba benshi mugabo dushobora kubereka demo tubibwire Gerard Hakizimana
kunashobora reka
umugwi severe kuko umugwi severe urafite ingufu zawe urafite aho zigarukira.
Reka ndabona akanya kariko karihuta mushyantahe Ahmed ni yongere reka duhe ijambo Frederic ari ku murongo kuri telefone ngaha. Frederic miriwe neza?
Miriwe neza Felix nkundikirije.
Miriwe neza, muri hehe?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Kandi kazina ninde?
Nishimira Imana Frederic umukuru w'ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu kenyera twiteze imbere.
Yego meduga ku ijambo mu kane gatoya cyane rwose ikibazo cy'imvura.
Ego nagomba kubabariza muri rusangi kuko barabizi byinshi mbaza mu gohinga nabarize muri rusangi niwe ndabaza umwumbi.
Ego
turumva yuko urunani sinarebe gwati ya kamo yuko batangaje yuko rugomba gutahuka ni leta y'u Burundi naho uri kurumbiza kizyavuzwe na wirimya mitwe ku munsi wa gatanu yaravuze yuko bishigaraye kwishikana kandi urumva uko bakekizumva nyine nibyo urumva ni kwishikana kero ndabanza nk'abantu bahamagariye abantu mu ibarabara hanyuma bakamererwa nabi hari abafunzwe hari abagize hamwe bakajya hamwe bakagira urunani ko baciye bataha uko nyine ibyo basaba urumva batabirose babona nyine batataye abantu mu rudubi bongera bata abantu mu kaga hanyuma ikigira kabiri no kuri leta urumva nyine nkamera nk'uyihanura kuko nawe abaturage n'undi usiye kumwe ngo arebe abashyigikiye leta novuga ati yuko ari mu Burundi nta muntu n'umwe yera abantu bose bumva bose ibyaha baba bari mu butegetsi baratese ibyo bagirizwa muri iyo minsi yahera ni uko bagerageza bagatanga ikigongwe cy'ikibunga cyangwa bagatumagira nyuma ni kipu vizuwari hakirya nabo basize ikigongwe cy'agateganyo ikigongwe batashye baramusibaza baze bose mu gihugu cyacu bategura amatora bose bari hamwe kanakukamwicamo urumva bikagerekana yuko ari twa tuntu babahaye kandi utwo tuntu babahaye na demiri kintu ndazi ko ari batwemeye ngo baratwange gusa uhageze ko batwemera nk'abanyagihugu dushaka yuko igihugu bigenzurira hanyuma amakungu asubiye gutera igihugu twese nk'amashyirahamwe badufite turo nk'ifashanyo dukore neza
yego me
utwarukanye kawe ku murakoze cyane imana ibahezage
murakoze cyane Frederic Nshimiyimana reka duhe n'ijambo Thomas imbere yuko abashinga ntabagira icyo bavuze kuvuga mushikirije Thomas mwiriwe neza
Mwiriwe
muri hegatoma
Mwiriwe
kandi kazina
Ndayishimiye
duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'imbiro
ego bena gomba mvuge ku ijambo aje kuvuga yasa niba serikere tumunga bigira leta ubya aha turi mu gihugu turi mu gisagara ibyabaye byose byabaye tubona iyo umuntu ariko arikontorora naho aba ari muri betika ariko arikontorora ntibikontorora neza iyo akabaje kumukontorora rero iyo abantu bagira amatohoza nino saha abantu baracyapfa tukabura irengero ryabo abandi bakanyuruzwa ibyo amashyirahamwe abivuze si kuvuga ko abashikuze kuko birahari ikigize kabiri hariyo n'ibindi bintu navuga ko mu gutegura amatora byategerezwa kuyisunga iyo ubona hari umuntu ashobora kuva ahari mu bikorwa bye bya politiki agahura abandi bo mu wundi mugambi bamutegere n'ibipanga bagakomeretsa abantu kugera n'aho abantu bapfa amashyirahamwe avuze ntarashikuze ntibyarabibaye umuyinga na gahomera bimwe amaze uko mbona amahoro asumba byose nta gaciro koyaha kuko n'ikibanza hasi igihugu kigura amahoro n'ikibanza nawe bari intero yawe woyitange
yego
nubwa nta bantu bari muri leta barakwiye kutaba nka wa musandi wamuvuga ngo ndi mwiza ahubwo boraba neza ibyo bapfa bakabishyira ku meza iruhande rumwe bakaganira bakaraba icyiza cyo kubaka igihugu kugira kigamye amahoro bagategura amatora meza yumvikanwe ko na bose icyo nabahanura
murakoze Thomas mushya ntahe Gérald Hexemana mu kanya gato cyane rwose ibyimbo byashikirijwe na Frederic Nshimiyimana ikana Thomas mu kanya gahize duga ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe
nagira shimira abagiye kuvuga mugabo mbanze ni ishure wa Frederic yavuze ati none sinari ditashe ntiyabona ko ari byo basaba batarose bataye akagamo abari babashyigikiye twebwe nk'uko twaba tubishyize mu ishyamba tubongoye twari tuvuga ko umuntu wese wokwirinda guhendwa cyo gukoreshwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki niko bameze hanyuma narabwiye ko iyi sinaredi twebwe mu ishyamba tubongoye turazi ko ari ishyamba ryavukiye hanze rigizwe n'abagomba gutemaga ubutegetsi n'abari mu mashyirahamwe yigenga aho byabonekeye ko nabone ubutegetsi babushaka rero tukavuga duti sinaredi twe tuyivuga ntituyivuga nk'ikintu kizwi tuvuga ko igizwe abantu bifuza gutahuka muri rusange tubavuga n'abantu bifuza gutahuka nibaze bubati ibyo kuvuga ko bahenze abantu niko bimeze muri politiki mugabo bije icigwa abene igihugu babakurikiye turazi ko hariho abantu bagiye mu mabarabara kukubera uruhendo cyanke kudatahura ibintu bya politiki ariko utobasi nawe kandi acyongera avuga ati na leta niyera yafite ibyo yagirizwa twebwe icyo tuvuga n'uno munsi turazi ko hari amaraporo atariyo yagiye asohoka twovuga ikigo cyakorera ishyamuza bakungu nshaka mu byatakazi na muntu muri abiruka itagiye cyiza tumwe neza kuburyo bw'uko n'abantu bagenewe ngo baje kwa matohoza bashikirizwa bitari byo hari igenuza hari kigo cha n'icyo kigeze atakaza na muntu cyari kirimo abari mu mashyamwe
yego nabahaye munota umwe mushi na Hegizimana mu kanya gatoye cyane rwose
tu amashyamwe ngenge kiriko gikorana n'abagundi gutemaza ubutegetsi kiko cyandika amaraporo atariyo ariko twadushima ko leta yashowe guhagarika kirya kigo kandi tukatuzi ko mu Burundi hari migwi ikwiye ihagarariye gatakazi na muntu mukamuzi kwa n'iyigenga atuba basende hash
mukanya gatoye cyane rwose ikibazo amakenya ya Thomas kubyerekeye umuntu
yego Thomas yashikirije nawe ne avuga ko abantu bagipfa sivyo mu Burundi n'abantu bagipfa hashobora kuba hapfuye umuntu kumva zitandukanye n'izandi bo bavuga mugabo kitirwa agatekaza umuntu turababara cyane iyo tubonye umuntu agoye mu isanganya bavuga ko agatekaza na muntu kanyanzwe mu Burundi agatekaza na muntu karateye intambwe zitanye mbere tukabishimira inzego zibikoramo kutubona ko zikora igihe n'igitondo kandi afite umashyamba yigenga tukatwishima
mukora gatakaza mu rwanda n'uko twiga turabyi ibyazo biracari byinshi mu cyana ya Kizimana reka duhe ijambo Almeda yongere nawe nyine gica avuze ko byashikirijwe na Frederic na Shimimana kuko Thomas wewe asa n'uwashikirije ibyiyumviro bisa n'ibya Almeda yongere duga ku ijambo mukanye gato umuntu umwe
byashikirijwe na ashikirizwa na Frederic yavuze neza yuko yavuze iki yavuze neza yuko hari abantu bakuru kubera bagaragaje kubera ko abandi barinjwa anasaba yuko abantu bujya hamwe na leta bafatwa na leta na leta bakajyamo ubuzima bazazi bimwe ni muture mu miti iki nacyo ni uko abo bashyira imbere kuriho Gerare avuga ati hari abantu bakurikira n'ubutungane bahamagaye abantu n'amabarabara maze yuko bagakora ubutungane kuri kutumana bagakora kumurazi neza yuko hari amaso ariko bagira kumenya kumana byaha rimwe rimwe bagira kumana byaha rero imiryango yagikiriye se ntari kugabonye ko amasuzuma ari mu Burundi atanga uko atabushaka kukwisana abari kubarinca abantu yuko ibigatirizo na tuma na munyeri ari gutungura yavuze neza ko abantu bicwa ibyo rero
ego me arbele bava mwegira telefone nduva ko uwo muri ko muvuga nabi mwamye muvuga neza cyangwa mwamye mu ijwi ryamye risohoka neza cyane gose sinzi ko kwegira telefone arbele matumba
ego
hanyuma nira ijambo mugerageze mwegira telefone ko telefone yari kwivuga nabi cyane gose tugaruke ku kibazo cy'agataya kazi na muntu mushiya na Hegizimana ico kibazo cyashikirijwe haravugwa kibazo ca abanywanyi ba CNL umugambi CNL babandanya gutotezwa n'ejo hariho makuru atavuga ko hariho uwishwe icyo kibazo coco mu kivuga kw'ikimwe
n'ibivugwa bya sinagwa n'uko duhamagarira abanyepolitiki kwigishwa rukagwabo kubariza amategeko no kwitura inzego zibijejwe inzego z'ipolisi inzego za ategi kugira ishobora gufasha gusambura amatati mu gihe habutse amatati turifuza ko atawe twe kumva yagwaye n'ubundi bapfa umugambwe kuko imigambi ubundi byo bwabirengeranye neza ashobora gushika ugasanga umuntu kanaka ashamira ngo nakanaka tuvuga ko uwabikoze yohana ku gatwe k'imugabo ntituvuge muri rusange ntitwerekane ko ikintu kanaka cyuko cyahohoterwa mu gihe uba yabikoze adakoze ku gatwe k'iwe bisaba ko rero arabijejwe ebo hana yibigaragaye ko hari umuntu arenze amategeko agakoraga bagahanawe n'abo bantu mugambi rusange turemeza ko atari agaciyemo abantu babaye mahoro n'imigambwe ibaye mahoro ibarabirwa tugaze umugaruka kudasubira gukoreshwa mu bya politiki kuko iyo umuntu akoze ikosa mu bya politiki amenye ko ari hano ubwo gatwe kiwe atahanwa umugambwe tukanagamagara n'abigambwe kwigishwa kwabo kubana mu mahoro no gukurikiza amategeko kandi kubona ko n'ubwaruka bwo muri sene usanga kenshi tubahiriza amategeko mu gukora amanama atemewe n'amategeko mu mugusotora abandi tubahamagara none kwandi ntajyo abirinda gusotorana bahiga kubana neza n'abantu babo
ego me barabuka ndabona kanya katujanye no kwihuta mushana he akizimana tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean de Dieu niwe neza Jean de Dieu muratwumva ama telefone asana ariko agenda nabi cyane gose ariko aramere namwe tugaruke ku cyo kibazo cha banywanya umugambwe CNL ba eka baburabuzwa ku bwanyu ku mashyirahamwe yanyu icyo kibazo cyoterwa umuti butendazi ko mwavuze ikibazo cy'ubwicanyi bubandanye mu Burundi n'ibindi birego mwashikirije icyo kibazo cy'abanywanyi cyane cyane muri iki gihe himirije amatora ku bwanyu curangira gute
kugira umuti kugira abone ku muti w'ibyo bibazo byerekeye kutihanganirana byerekeye abari mu migambwe idasanzwe ivuga rumwe na leta nibaza yuko byose bihagaze ku butungane yerekana neza yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga ubutungane bw'u Burundi hariyo abo bubona bagasanga nibo bashobora gukurikiranwa n'amakosa bakozwe biranatangaje cyane birababaje kubona uwo Gerard Hakizimana iyo akavuga ati ugwaruka kw'abahesinere nibwo bugenza nabi rugasotora abandi nibaza yuko ngira adakurikira sinzi ko ari mu Burundi sinzi uko akurikira sinzi imvo zimutuma ari mu ishyirahamwe ryigenga adashobora kubona ukuntu ibintu bimeze cyo tukibaza tuti hakwiye kuba ubutungane kuri bose umuntu weza kuducaha agakurikiranwa n'ubutungane kandi agahanwa naho yoba ari umukuru w'imbonerakure birateye isoni kubona abantu birirwa bariyicwa umwe agatemwa mu mutwe izuba ryaka hariyo abategetsi batwara intara hariyo abashinzwe umutekano mu ntara mu makomine n'ibintu biteye isoni n'abantu bagitemwa mu mutwe abandi bari kubararureba ntihagire n'umwe afatwa ntihagire n'umwe akurikiranwa ntihagire n'umwe ahagarikwa
ndabona kanya kihuta mushya ntahe Almeda tubibutse nshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas Bukey mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri gatama
yego namahoro cyane
muri hehe
bo turi ronge muri Malawi
muri Malawi mu kane gatoyi cyane gose ikibazo cy'imvuyo
Okay, bo twebwe icyo dushaka gushikiriza ni kubijyanye n'ibyo sosiyete sivile bivuga gusa sosiyete sivile ni nziza ariko turazi ko sosiyete sivile mu gihe byinshi ikora ibitandukanye cyane n'ibyo tuko tubona ko tuba cyangwa mu gihe cyangwa gatanu twarabibonye barakoze hari imyigaragambyo ariko turazi ngo babiguyemo babaye abantu benshi cyane gusa n'ibyo twarabibonye rero si kuba biri kwigisha kandi kuko bakora ko yari bikwiye kuba ibikorwa by'amahoro mugabo ntibikorwa byo gusesa ugaruka mu ntambara kugira ngo ntaseseke amaraso menshi murakoze icyumviro cyanjye cyarije
murakoze Almeda niyongere icyumviro gishyikirijwe na Thomas Buke yavuga ko ibikorwa by'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki ari byo gusuka ugwaruka kugira bije mu ntambara duga ku ijambo mukanya gato mu ntubu
ngira yo batazi neza ibikorwa by'amashyirahamwe nk'ayi wacu twebwe turakingira bwa mbere turakingira aho avuga ngo abantu bagiye mu ibarabara bagiye mu ibarabara mu bihugu birimo umutekano mu bihugu birimo ukwishyira no kwizana mu kujya mu ibarabara kugira use rw'ibyimviro byawe niyo demokarasi nibaza rero yuko yoraba imvugo akoresha kuko nta mashyirahamwe yamagariye abantu kuturira amazu kwica abantu abashyirahamwe yaramagariye abantu kwiyamiriza ihindurwa ry'amategeko bidakurikiza ry'amategeko hahonyanzwe amategeko kuko twarerekanye neza yuko ibyo bari kubashaka ko umukuru koko Petero Nkurunziza yitoza ko bidahuye n'ibyizwa shingiro n'amategeko yarusha aricyo twamagariye abarundi kwiyamiriza aricyo gituma leta yabyifashemo nabi mu guca yica abanyagihugu ikica bari kubaragira ibyerekano yabo bikica bari kubaragira
mu kanya gatoyi namwe mushe na Hejaki Akizimana byashikijwe na Thomas Buke mu kanya gato umuntu
agira manushimire u Thomas ikintu gikomeye amashyirahamwe yigenga uruhare rwose ubwo gushyira abantu mu bikorwa by'ubugomo mu bikorwa by'ubwicanyi mu bikorwa bisambura inyubako za leta amashyirahamwe ya leta ategereza gufasha leta kubaka igihugu no gushikiriza ibyumbyo byawo mu rupasoni batarenze amategeko kubijyanye n'ibyo ngo abagiye mu barabara ngo biyamize kiringo icyo kiringo bamenye ko sendari yari igije kwezi bwiza bashingiro yari yamaze kuwekana aho yagaze kandi ari urubanza rwabaye mu mahoro n'umutekano kuko yari yituwe yavuga ko yitoza afise uburenganzira maze menicyo mu gihugu aratogwa n'abarundi
ndabona kanya kihuta cyane rwose
yakoze na Imana abarundi bose tugahamagarira nyabuna n'undi wabifise agatima ari mashami yigenga gifite agatima ko kugomba gusambura igihugu abicishije mu mahera ahabwa n'abazungu ko yo yakwatira yugahagarika akamenya ko burya ingovi yagohetse yamara ingovi yagohetse igihugu cy'urundi cyane yarutse igihugu cy'urundi cyane yarutse
ndabona kandi kihuta cyane rwose Hakizimana reka duhe ijambo umunywanyi wacu wa nyuma yitwa Fiston reka duhe ijambo mushana Hakizimana akanya karagiye reka duhe ijambo Fiston ari ngaha turi kumwe ngaha Fiston muri we neza muri he Fiston ikibazo cy'imbiro mu kanya gato cyane rwose munsi munota umwe
nara muri kije kuje mwanise kuvuga gwafite bige kwanye mu vuga yuko amashamwe atahere n'ira sotiki yatangaje ningendo urwaje bade gwafite ubugo ta ko yerele kirabye ngene ibarete ibarete bade gwagiyeho mu bintu bitumvikana cyane kandi babye n'abantu ba abantu bagize runani n'abantu bafite kahise kahise muri politiki umba rero bagiye bikavuga mu Burundi kandi ikintu cyatumye bahinduye nani ya itabonetse kuko urunani bagwanya
Fiston ndabona akanya kihuta cyane rwose icyumviro cyanyu cerekeye urunani senarede eka twacumvise reka duhe ijambo abashigana turi kumwe yasozere mushigana he Almela musabiki akamumotera kugira ngo amahoro abandaje asasagara mu Burundi duka kwijambo mu kanya gatoye cyane urabikwisaha umunota umwe
ego ngo umunota umwe nashaka kubanza kwishura Gerard Hakizimana yaravuze yuko ari mashirahamwe ya leta kandi nibyo inyifato yiwe mwishirahamwe rya leta twe twavuze nk'amashirahamwe yigenga takyanije icyicaro cya politiki ama nshobuye kuvuga mu ncamake no vuga yuko ubutungane ari bwo bwofata ibintu mu minwe ugakurikirana uwo wese ariko ahungabanya umutekano ariko aratsinzikaza agati gakaje na muntu hama ikindi nacyo nuko leta y'u Burundi yo kwemera kuganira n'abatavuga rumwe nayo kugira batunganya amatora aurikiyemo bose ikindi nacyo nuko ugwaruka gw'imbonera kure bubaka ibigwanisho bakareka gukora akazi nk'aka bashinzwe umutekano
reka duhe ndabona akanya ka gaheze reka duhe ijambo umushanahe Gerard Hakizimana nawe nyene umunota umwe Gerard Hakizimana teraka akamumotera nakahe
twakoze twasanze ibyo bagira byaho ngo urwaruka rw'umugabo uri kwitegeka turisirwanisho ni binyoma byambara ubusa mu matoza twakoze urwaruka rw'umugabo kure ni urwaruka nk'urundi ruri mu mugambwe uri kwitegeka kandi rubanye neza n'abandi ariko nabanyira manoshimire ubutungane bw'u Burundi ko biboneka ko buri ku kibi imbere bandanya bukora tukabusaba ko nubwo bwoshishikara kugira wese bariko arahungabaniza agateka uwundi ahanwe kubijyanye nayo nayo bita mu mashyamwe ni uko bamwe nagenda babwire ko amashyamwe yabatemewe ababyeyi ariko barakora babikora nk'abagwanya leta yatowe n'abenegihugu ntibabikore ku gatwe k'amashyirahamwe yigenga biyitiriye amashyirahamwe yigenga turifuza ko abarundi bari hanze batahuka turifuza ko
mushimahe Gerard Hakizimana turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye mu kaza mu kiganiro cya radio Ijwi rya Amerika turagushimiye nawe mushantahe Almela niyongere ku kanya mwatoye mu kiganiro cyacu muri sanga cy'uyu munsi turashimiye ingenieur McLean yadufashije kwegeranya ikiganiro na Fatou Kalala yadufashije muri byose amatelefone turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi tukaba tubifurije umugoroba mwiza mwese